nimeumaliza mwendo.
Murumbi jwi rya Amerika. Icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika hano i Washington DC. Njye basohoje ndi Team Harris Shimwe, mbahaye ikaze makuru yo muri iki gitondo. Amakuru yacu turehera kuri yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere Uvira. Kuri uyu wa gatandatu, bamwe mu baturage b'abanyekongo bafatwa nk'abarundi kuko hari ururimi bakoresha cyane batuye ibwegera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakoze imyigaragambyo yo gufunga umuhanda uhuza umujyi wa Uvira na Bukavu. Bakoze ibi mu rwego rwo kwamagana ihohoterwa n'ivangura bakorerwa muri groupement ya Kakamba. Bumvikanisha ko ihohoterwa bakorerwa rikorwa n'urubyiruko rubishishikarizwa na bamwe mu banyapolitiki. Vedaste Ngabo uri muri Uvira aratubwira ibindi kuri iyi nguru.
Uyu munsi muri santere ya Bwegera iri mu birometero birenga 180 n'umujyi wa Uvira hiriwe imyigaragambyo yatumye amaduka, amasoko ndetse n'imihanda byirirwa bifunzwe. Bamwe mu bagore n'abana bari bafite ibyapa byanditseho ko badashaka amacakubiri n'ivangura rishingiye ku moko, ahubwo bashaka amahoro n'ubuyobozi bwiza. Abandi nabo biganjemo urubyiruko bari ku muhanda bafungishije ibiti ndetse batwika amapine mu ibarabara. Umwami Richard Nije imbere n'umuyobozi gakondo wa sheferi ya Plaine de la Ruzizi avuga yuko intandaro y'imyigaragambyo yaturutse kuri shefu wa groupe Makakamba wakubitiye kuri sasiyo ya polisi narumwe mu rubyiruko ruyoboka umuyobozi ku izina rya Bonome.
Ejo ku mugoroba nibwo twarose amakuru avuga yuko shefu de groupe yitwa Nzotuma Bahati Jacques Wakakamba baraye bamukubise imisore iri inyuma y'uwundi mugabo avuga ko nawe ari chef de groupement yitwa Bonome. Baramukubita, baramukomeretsa, bamwaka itelefone yiwe n'amahera make yari afise mu mufu. Uno munsi abaturage barashavura kubona ko shefu wabo yakubiswe, bahita binjira mu ibarabara barafunga ibarabara, nta aktivite n'imwe, nta modoka ihari iva i Bukavu ngo ije i Buvira n'izindi zije i Buvira ngo zigiye i Bukavu.
Bisetsa Bienfe ni umuturage utuye ku Bwegera yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko izi mvuru zakomeje ku manywa kuri uyu wa gatandatu, aho rumwe mu rubyiruko rw'Abarundi n'abafurero rwateranye amabuye kuko bamwe bafungaga umuhanda abandi bakawufungura.
Ubu nyine hongeye kandi kuba ubushamirane hagati y'abasore b'Abarundi n'abasore b'Abafurero b'Itanzania bateranye amabuye kandi hariho abantu ndetse tubasiba kandi ibandi cyane kurushaho uko hari hameze tugakasha ibituzaduka iduka zariko zitangira kwiyegeranya ngo zitangire kugenda zihita zigaruka nyinaho zari ziguye.
Twagerageje kuvugisha igipolisi gikorera ku Bwegera, telefone zabo ntizanyuramo, ariko umwami wa sheferi ya Plaine de la Ruzizi Nije imbere Richard avuga yuko iki kibazo bakigeje ku buyobozi bukuru bw'intara kivuyepfo.
Nabahamagaye uno munsi ndababwira nyine ko umuntu activite iri kuri kwibarabara route nationale numero 5 nta modoka ihari iva i Bukavu ngo igere i Buvira cyangwa izindi ziva i Buvira ngo zigiye i Bukavu. Barambwira ngo bagiye guhamagara serivisi zose barebe ukuntu bakemura icyo kibazo, badufasha bakemura icyo kibazo.
Mu mezi atatu ashize aha ku Bwegera abantu batatu baguye mu makimbirane hagati y'urubyiruko rw'Abafurero n'Abarundi bapfa gusoresha imisoro nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi. Ubusanzwe santere ya Bwegera ituwe n'amoko y'Abafurero, Abarundi, Abashi, Abanyamurenge ndetse n'Ababembe. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste Ngabo. Reka aya makuru tuyakomereze mu Burundi, aho abaturage batandukanye bumvikanye bavuga ko hari ibibazo bibugarije byari bikwiye gukorerwa ubuvugizi kugira ngo bibonerwe umuti. Aba baturage barasaba ko abadepite bari mu nteko nk'intumwa zabo bagira icyo bakora ku bibazo bihari, ariko bakumvikanisha ko babaheruka babatora. Uretse abaturage, abandi bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi nabo bumvikana basa nk'abanenga abadepite ko badakora akazi kabo kuko ngo batinya kuvuga gucungira abaturage ibyo bumvikanisha ko bifitanye isano n'amashaka bakomokamo inkuru ku buryo burambuye tibaze TV ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda
ingamateka tuba twabatoye kugira ngo batuvugire ni tuba twizeye ko batuvugira ariko turarindirijwe ijyabo tukaribura
abo ni bamwe mu banyagihugu bo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi baganiriye n'abakunzi b'ijuru Amerika bavuga ko intumwa z'abanyagihugu bitoreye baziheruka bazitora gusa
abashinga amateka yo tubatoye mbega ino arasubira kukugarukira oya nta mushinga amateka bamutora arasubira kugarukira asubira kugaruka ayandi matora yegereje kugira ngo bamutore kandi
kubera ko tuba twabatoye bara bicho cyose cyo shobora kugira ngo giteze imbere umunyagihugu bagishike ko bavugire
basigura ko icizere bari babafitiye babatora catakaye kuko ibibazo baba bafise ku mitumba aho baba bataronka babibashikanira imbere
icizere ntacha ndofise kubera imitsi bamaze batowe ni myinshi kiretse babasubiye ko nk'umukuru w'inama ashinga amateka nyine akababwira ati mwebwe muribuka icyo abanyagihugu babatoreye tora tubatwizeye ko batuvugira ariko turarindirijwe ijyabo tukaribura
dukurikirana bakabona ingorane dufise tukabasaba ibintu tubuze tudafise mu mitumbi wacu tubabona
muri abo banyagihugu twaganiriye harimo n'abo mu gisagara cha Bujumbura nabo bemeza ko mu bibazo bibabangamiye bamaranye igihe abashinga amateka bari bakwiye kuba barabitoreye umuti ibyo nabyo harimo ikibazo cy'amazi umuyaga nkuba n'ibindi nk'uko babisigura
none ko n'uwo muyaga nkuba tawo dufise amabarabarubona hajanjaguritse aho umuntu aca nijaguja mu mumazi
uyu munyagihugu asaba ko imbere y'uko abashinga amateka bemeza amategeko boje babanza kwisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu
cokoga ubu nuko abashinga amateka botora amategeko bisunze ibyiyumviro bakuye mu banyagihugu ico cyo bafasha kugira abanyagihugu begerane no mu byiyumviro byabo
rimwe mu mashyirahamwe yigenga kurikiranira hafi bibera mu Burundi ryaganiriye n'ijuru ry'Amerika rivuga ko abashinga amateka bari bakwiye kuba abambere mu kuraba no gutorera inyishu ibihanze abarundi nibigira Gerve nicegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane
abashinga amateka basiga kora abantu ubambere aho bafise umenyi wa gice cyakabiri kandi nuko bamye yuko bafise guhara inyamukuru mukwerekana ibitagendera neza kubera bafite uburenganzira bafise ahantu heza habereye ho gushikiriza ibitagenda basiga kubikuramo ubwoba ntibaga gusamwa baza gutora baduza ntibashe gusa
Gervais Nibigira anavuga kandi ko abashinga amateka batinya kuvugira abanyagihugu kuko benshi baba bari mu kwaha kw'imigambwe bagatinya kuvuga ibitagenda kugira ntibatakaze ibibanza bahawe
umushinga amateka ntaza yiri yumve neza yuko afite icyo atenda kwishyura anyenga ngo bamushyizeho kubera yashyizeho n'umugambwe niwe umuze ku rutonde anafite icyo batinya bavuga cyangwa ngo bavuge ibitagenda kandi umugambwe ushobora guca kugirira nabi ariko usanga batora amategeko ugasanga yatoye kubera yabonye ko mukuru w'umugambwe cyangwa mu nama y'umugambwe babwiye ati muzotore itegeko ugasanga itegeko kinameze neza
umukuru w'inama ashinga amateka Daniel Gerazi Ndabirabe aherutse gukebura barongoye ndetse no mu bisata bitandukanye abasaba kureka ingendo yo gutuma abandi igikorwa bashinzwe ibyo yise ko ari ingwara yateye mu bahagarariye abandi bigatuma ibintu byose biteba
ugasanga rero mu bisata bitandukanye abantu nubwo bize bakagira amadiplome wanashaka kamwe akomeye ariko bafata ingendo yuko ibikorwa baza babituma abakonsultant cyo ni ikibazo gikomeye abantu barize mugabo hageze ibikorwa nyabikorwa pratique gacha bikora ko basconsulta harimo akantu kameze nk'akagwara ari iyo mpamvu ibintu biteba
aya bajije abashinga amateka igituma bataja ku maradiyo ngo bashikirize ibitagenda neza bityo babone ku muti w'ibibazo bitandukanye Ndabirabe yagarutse kandi ku kibazo cy'abishinga kujya ibiturire ntibakorera igihugu
nk'abashinga amateka izo ngeso twagiye tuvuga none ko mutaja no ku maradiyo mwebwe abashinga amateka kujya nk'ibintu nk'ibyo ngo mubivuge kumbure byoshora kuhumura abarundi bamwe bakamva ibutsimo bakajibuntu no gufungura gusa kumeregwa neza no gukora imigambi y'ukwiba kurya za ruswa nimba abantu badashaka kugira ngo bakore akazi bajye bajejwe nimutinye kubahana natwe tuzoheza tubashigikire
mwibwirizwa shingiro y'u Burundi rirerekana neza ibikorwa by'umushingamateka ko mu byajejwe hazi imbere kuvugira umunyagihugu mu ngingo ya 155 rirerekana ko bashingamateka badashobora gukurikiranwa canke ngo bafatwe bafungwe canke bacigure ubanza kubera ibyo bavuze canke kubera ingene batoye mwirangurwa ry'amabanga yabo Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
ndagushimiye Thierry Ve ubunone ko ncuti turi kumwe mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuje mu ntara ya Kirundo muri commune Gitobe umukobwa w'imyaka 19 ukomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri wera Ricky Tricia ageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza avuga kandi ko afite umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere niwe watowe nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi naganiye nawe atangira mbwira ibyo yakoze muri mezi anashize
bavuga yuko kuvaho mate gutogwa nkaba Miss Popular 2023 mu Burundi nkuko umwaka mushasha w'ishuri wari wegereje mu kwicenda rero niho nacanza ndagenda mu makampanye ahantu atandukanye mu ntara zitandukanye nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse hariyo n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana babatwa hanini kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri
none abo iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bo mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo wowe wiga kaminuza bakubona mu iki bakubona bate
ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera yuko nobandi mu muryango w'abatwa kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine bibaraba
ariko se wowe wabishoboye ute niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza
novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize rero kujya umubyeyi warize na ubuzi yuko umwana avutse akuje utegereza kumujana ku ishuri hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugezaho rero ubonye ngeze muri kaminuza
wirarikitrisha ujya mu irushanwa rya Miss Burundi twibutse wari ujyanye uhe mugambi
ngiye nihiganwa rya Miss Burundi natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba
badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura
mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekesha ko tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini aho tushobora no kubumba icyo twita intango badushyiramo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe rero muri ibyo muri uko guhingura muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora bisanzwe ama kukijanye nuko guhingura dushaka birasaba ama mashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira kukanuka kabijya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere?
Mundo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana n'abana ijana bakajya ku ishuri tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri, harakenerwa amakaye, ibirato, ishakoshi, ibyo byose uko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kujya ku ishuri. Tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube, kubera ari byo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga. Iyo vyitwararitse no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho ndiko mvuga abavyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose, hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Usanga leta muri gahunda yo guteza imbere abatwa igushyigikira nawe mu bikorwa wiyemeje byo kubateza imbere?
Ego, novuga yuko ishigikira kuko nk'ubuherutse igihe naja mu Kirundo muri komine Gitobe nyene, aho ubushikiranganji mu byo bujeje harimo gufatana, harimo agateka kazi na muntu no gufatana mu nda, n'abanyeyi bashoboye kunshigikira barandonsa ayo amakaye nshobora gushira abana 150 bo mu Kirundo.
Abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ni benshi ku migabane yose y'isi, barumva umwana ukomoka mu bwoko bw'abatwa mu Burundi ufite imyaka 19 wiga muri kaminuza kandi wiyemeje gukora ibikorwa byo guteza imbere umuryango we w'abatwa kubera kuri Miss Populaire w'uyu mwaka. Niki wumva ushaka kubwira abakumva muri kano kanya mu rwego rwo kugushyigikira kugira ngo ushobore kugera ku byo wiyemeje?
Icyo nagomba gusaba bariko baranyumviriza aho bari hatandukanye, nk'uko mfite umugambi wo gushobora gufasha ino mu Burundi abakenyezi b'abatwakazi basanzwe bakora umwuga wo kubumba, ndetse n'abandi bose bifuza kwifatanya natwe uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba. Nosaba yuko abo kumva by'ukuri nabo nyine boba bakozwe ko n'uwo mugambi bakabona yuko ari ikintu gikwiriye gukora, boshobora kunshigikira kuratandukanye, hariho mu buryo kandi hariho no mu byiyumviro ukuntu twashobora kubikora neza, kandi nk'abafise n'umugambi w'uko noshobora guhimiriza abana b'abatwa bakajya baraja ku ishuri kandi bagaheza amashuri. Ibyo byose umuntu nyine ashobora kubyikorana. Ndasaba yuko abo kumva bo kwifatanya nanje mu kunshigikira kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibikoresho, bashobore kuronka imfungurwa zo gufungura, boba bakoze cyane. Icyo ndabasaba rero ni ukunshigikira kuko jyewe ubwanjye hari aho noshobora gushika ndi jyenyine.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimye kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Intumwa ya ONU mu Burundi yavuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa se bayikurikiranira hafi ku ruhande rwa leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abdu Jenge umuhuza rikorwa w'ibisata byose z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yavuga ko hari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha u Burundi n'atabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga, akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise. Jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega n'igiki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu, yego midata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwo rwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'igaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana. Twebwe ntarashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na budget program 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetense. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri budget na budget program kugira ngo bishobore gukorwa, ariko bari imparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kuba mu maministeri ma sekitori yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika sinafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mvamafungo bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Genda twari bisata byabo ni byose mu Burundi. Yavuga ko atahobuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufise abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo
ni ikibazo nkora mutima, kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa, ni muri Afrika nzima n'Ubugesera. Tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava, kuko ntawe uzomushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe nkorera ONI, hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi, ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe, mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
Kuzereka abaganga, umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi, harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi, hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi, bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye. Hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye mu gisata cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka wa 2014. Eloge Ulika neza, ijwi rya Amerika.
Ikigo Maison Shalom gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka 30 kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Imyaka 30 irarumanye ikigo Maison Shalom gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa 10 kwigenekerezo rya 2024 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 cyenda na gatatu ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Umufasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye Marguerite Barankitse. Ikiganiro cihariye yahaye Ijwi ry'Amerika havuga ko Maison Shalom yayishinze mu ntumbero yo kuremugwa rukarushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza.
Abantu nibahora babitegera cane cane igituma nagize Maison Shalom nukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira ugwaruka rushasha ruzokwanga ugwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse kubara ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise Maison Shalom.
Uwo mukenyezi Barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari rero ry'impfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro.
Abariko baranyumviriza ndababwire ko Maison Shalom itigeze iba irerero ry'impfubyi kuko benshi kubera bumva Maison biyumvira ngo n'inzu ikoranirizwamo abantu. Oya nashitse ndababwira mwebwe muzoba ko kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na bamwe mu Barundi batanguranye na Maison Shalom mu ntara ya Ruyigi mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe. Rizeti Irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana mirongo ibiri na batanu batanguranye n'ikigo Maison Shalom yashize muri ico kigo afise imyaka ine kuri ubu akaba aba mu gihugu c'Ububirigi. Avuga ko baronkeje indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe.
Umwe mu bana barezwe na Maison Shalom ca mbere nishimira kuri Maison Shalom l'esprit de se réinventer ni ukuvuga kuva muri convention zisanzwe za ce qu'est une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango w'iwawe ukoresheje urukundo. Urukundo twaronse ingene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka.
Rizeti Irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze gihe
ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nimfite imyaka ine muri umunanje arafite imyaka ibiri ubonye neza ntitwari tuzi ibyatubaye ko bagiye kumenya ibyatubaye ko haciye imyaka ishika itatu cyangwa itanu mugabo yuko ari imana yadukingiye igaciduha umuntu ubonye
mugenzi we Emery Imana nawe yarezwe na Maison Shalom ubu akaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo Maison Shalom gikorera mu Rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigi kwa umunsi ku munsi. Avuga kandi ko harakagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi.
Icya mbere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yabyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitse amatwi abandi amazuru abandi minu abandi batagira amaboko batagira cepfo cya ruguru atazi yuvuye atazi icyuri cyo atana hamwe mu zina atazi nayo nabe wanyu araturera ubwo urukundo atacho rufatiye ko ubwo rukundo atacho rufana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa Maison Shalom.
Kubijanye nabibaza igituma Maison Shalom ikorera mu Rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umufasoni Marguerite Barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike. Ikindi juje Amerika rya mubajije ni kijanye no gusubira i Burundi muri ibyo bikorwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha. Barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kwarangurira ibikorwa byiwe by'urukundo.
Igisabisho cyanje cya mbere nicyo gusambira Uburundi bwanyibarutse kuko n'umuvyeyi wanje ni kuvuga ndabakunda mburaho ndabakundira muri ngene ndabibabwira jewe no girimana nkata no ge ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe.
Ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka mirongo itatu Maison Shalom imaze Marguerite yabwiye abarundi bose na cane cane ko urukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabizo kwigera itsinda. Ikigo Maison Shalom kuva mu mwaka w'2015 kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'intureka zabaye mu Burundi benshi bagahunga igihugu. Mezo Sharome ikaba iri kihimbariza iyo myaka 30 mu gihugu cy'u Rwanda ahiri kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo. Ubuyobozi bwa Mezo Sharome bwatumenyesheje ko abantu barenga 50,000 bamaze guca mu minwe z'ico kigo. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura neza nibiki gitigira rukuri. Serive Ndayishimiye, ijwi rya Amerika, Kigali.
Nahantu turangije ikiganiro twe twabateguriye, mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mbikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'urimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: nta ukandagira inka ngo abyutse umurizo. Umunsi mwiza, mwarakumwe na Venuste Nshimiyimana.
Chuti muduteze yombi mu mwanya muto, turatugeze ku isaha ya 12:00, umwanya mukuru cy'ikiganiro dusangira ijambo, ikiganiro tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze rero kubana natwe. Nadia ataha nawe ndagushimiye wamfashije kwegeranya amajwi y'ibi biganiro, ari nako nshimira abagenzi banjye bose bamfashije kubitegura. Kuri mikro mwumvaga nge Team Harris Ishimwe, mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe, ndetse mugire icyumweru cyiza.